Ini radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 93.3 no kuri FM 104.3 tuti zacu mwiriwe neza umwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Fidel Yonga
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kylian Mbappe umukinyi kirangiranwa wo mu France afite imyaka 25 muri iki gihe mundwi irangiye yatangaje ko azosezerera ekipe y'umupira w'amaguru yahora kinira ya Paris Saint-Germain igihe amasezerano yagiranye nayo azorangira muri iki gihe cici yatangaje ku buryo butomoye yazokwerekeza yamara umutegetsi mukuru wa championnat y'igihugu cya Espagne Javier Tebas yavuze ko Kylian Mbappe azorera gukina mu mugwi w'umupira w'amaguru wa Real Madrid muri Espagne mu kiringo cy'umupira w'amaguru gitaha. Javier Tebas yabibwiye ikinyamakuru cyo muri Argentine Ole ku munsi wa mbere w'iyindwi. Umuyobozi mukuru wa shampiyona y'umupira w'amaguru ya Espagne Javier Tebas yavuze ko Kylian Mbappe ari umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bakomeye cyane ku isi. Yitezwe ko Kylian Mbappe aza gukina n'abandi bakinnyi bakinnyi bihangange muri Real Madrid bayobowe n'abakinnyi kirangiranwa na Vinicius Junior aturuka mu gihugu cya Brazil na Jude Bellingham ava mu gihugu cy'Ubwongereza. Kylian Mbappe niwe mukinnyi yinjije ibitsindo byinshi cyane kurusha abandi bakinnyi bakinnye mu mugwi Paris Saint-Germain. Yinjije muri rusange ibitsindo 256. Yagiye gukina mu mugwi Paris Saint-Germain avuye mu mugwi Monaco mu mwaka w'2017. Yateye igikumu icyo gihe ku masezerano yo gukinira Paris Saint-Germain y'agaciro k'imiliyoni 194 y'amadolari. Ingingo ya Kylian Mbappe yo kuja gukina mu mugwi Real Madrid ishobora kuzokongereza amahirwe yiwe gutsindira igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu mupira w'amaguru mu karere k'Uburaya ataratsindira gushika ubu. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turavuga ku ngingo y'umukinnyi Kylian Mbappe niyo gusezera mu mugwi Paris Saint-Germain akaja gukina mu mugwi Real Madrid n'ingaruka bishobora kugira kuri iyo migwi yombi. Twatumiye Steve Derrick Ndizeye akurikiranira hafi ivyerekeye ingingo na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cy'u Sweden. Ndabamutumire mbanje kubaramutsa.
Turabaramukije cyane Fidel ndamutsa n'abakunzi n'abari kubakurikirana radio ijwi rya Amerika muri kano kanya mu kiganiro muri sanga.
Iyo ngingo ya Kylian Mbappe yo kuvuga ko aseze mu gihe Paris Saint-Germain muri iki gihe cici amasezerano yiwe niyo ekipe arangiye yaratangaje ku bwanyu.
Nibaza yuko itatangaje na buhoro buhoro kuko nibaza yuko aciye hafi imyaka ishobora kuba yarishitse ibiri bivugwa yuko Kylian Mbappe ashobora kuva mu gihugu cy'Ubufaransa na cyane cyane umugwi wagiye uravugwa cyane yuko wari witeguye kumwakira igihe cyose yabafashe ingingo yo kuva muri Paris Saint-Germain yari Real Madrid ngira murazi yuko no mwaka uheze byavuzwe cyane gushikaho mbere bijamwo n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa aramutumira barabo bafise imigambi n'amafaranga menshi cyane muri Paris Saint-Germain bo muri Qatar baricara hamwe kugira yemere kuguma muri Paris Saint-Germain. Ibyo byose rero byarerekana yuko uko biri kose ashobora kuba yasta nawe nuko arambiwe nkuko mwari mubivuze. Nibaza yuko kuba amaze imyaka irenga ine mu mugwi wa Paris Saint-Germain uvugwa mu migwi ikomeye cyane ku isi ariko rero ugasanga ugukomera kwabo kurenga mu gihugu cy'u Faransa kuko aho bagera mu ngino za Champions League nibaza yuko atari kuri cyane ijyere yo kubona nk'umukinyi nka Kylian Mbappé aharungwa muri batatu beza isi ifise uyu munsi ataratwara Ballon d'Or ataratwara Champions League nibaza rero yuko ari byiza yuko nawe afata ingingo ya kigabo n'abakurikirana inyungu ziwe hanyuma akagenda kurabira handi ashobora kwizera gutwara icyo gikombe buze mu mateka yiwe cya Champions League gishobora no kumuha n'amahirwe menshi yo gutahukana umupira w'inzahabu.
Afise imyaka 25 muri iki gihe akaba yaramaze imyaka 7 akina muri Paris Saint-Germain. Kubwanyu ni imyaka myiza ni gihe cyiza kuri we kugira ngo ahindure club aje nk'umugwi ukomeye nk'uko vyitezwe nka Real Madrid.
Ya iyo myaka nibaza yuko ari iyo myaka myiza cyane ku mukinyi uwari we wese na cyane cyane ku mukinyi nk'uyo yagize palmarès nziza yagize urugendo rwiza muri kariyeri yiwe y'umukinyi w'umupira w'amaguru nibaza yuko imyaka 25 turashobora kuba kumubona mu mwaka umwe cyangwa ibiri arashobora kuba mu bakinyi bazoba bafatwa nk'aba bariko barasezera ba Cristiano Ronaldo ba Lionel Messi byose rero nibaza yuko bizova muri kazoza kiwe kuko gushika uno munsi naho biriko biravugwa cyane nk'uko byavuzwe mu myaka ibiri heze mu mwaka uheze ntibaravuga neza umugwi witeguye kumwakira naho amahirwe menshi yahabwa Real Madrid ariko ariwe cyangwa abakurikirana inyungu ziwe nta n'umwe aremeza ku mugaragaro yuko Kylian Mbappé agiye kuja mu mugwi wa Real Madrid. Ibyo rero nibaza yuko kuri iyo myaka afise nibaza yuko ari imyaka myiza cyane hari hageze yuko aronderera ahandi kugira arabe ibyo atarashika ko yuko yobishikako
ntacaratangaza icese aha azokwerekeza reka no mugwire ya Madrid nturavuga icese kwari uzomwakira yamara abahinga nabakurikiranira hafi ivyerekeye inkino babona ko azaja mu mugwi Real Madrid bivugwa ko uwo mugwi uzogira icyuvuze icese imbere yuko irukino rwa nyuma rw'igikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Uburaya ruzoba rurangiye ruzohuza Real Madrid n'umugwi Borussia Dortmund wo mu Budagi imbere yuko igikombe cy'ibihugu by'Uburaya gitangura muri kwezi kuza kwa gatandatu. Kuba azobavuye mu mugwi Paris Saint-Germain bivuze iki kuri uwo mugwi, umugwi ufise amafaranga menshi abagenga uwo mugwi bafite amafaranga menshi bari bagerageje kuzana abakinyi bakomakomeye barondera igikombe cy'ibihugu cy'imigwi yabaye ya mbere mu bihugu by'Iburaya kuba kushika ubu mugwi Paris Saint-Germain utarigera utsindira icyo gikombe barazanye abakinyi baragerageza turazi nk'igihe Messi ariho yari na Neymar akina na Mbappe icyo gikombe kikaba cyabaye ndanse batashoboye kukironka kubagiye bivuze iki ku Paris Saint-Germain no niyo migambi yari ifise yo gushobora gushika kure no gutwara igikombe cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Uburayi.
Ya huko bivuze rero nkuko nkanje nk'umwe mu bantu bakurikirana hafi by'umupira w'amaguru na cyane cyane ku bakurikirana ingene imigusanga yiyubatse nibaze yuko Paris Saint-Germain nta ruhombo na rumwe igize kuba ishobora kuba igiye kubura uwo mukinyi Kylian Mbappé kuko nibaze yuko atatayihaye mu myaka yose ayikiniye burya umukinyi kuba imyaka igera kuri itandatu irenga mu mugwi umwe ugasanga yawuhaye ibikombe byose bishobora gukinirwa mu gihugu ibyo byose yarabitahukanye nibaza yuko atana hamwe atanga ikombe na kimwe gikinirwa mu gihugu cy'u Faransa yatahukanye munsi y'ibikombe bitatu ibyo rero nibaza yuko nibyo n'uruhombo rudasanzwe kuri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain kuko nawo nyine nibaza yuko utari witeguye kumurekura kandi nibaza yuko gushika uyu munsi Kylian Mbappé afatwa nk'umukinyi adasanzwe mu buryo bwose bushoboka muri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain rero nazi ko yo no mu mwaka uheze kugira yemere kuhaguma ari naho Paris Saint-Germain yari ifite n'amahirwe yo gushobora kumuronka ko amafaranga menshi cyane murazi yuko bamwemereye byinshi cyane naho atemeye kongereza amasezerano yo kuzobandanya akinira uwo mugwi wa Paris Saint-Germain. Kubw'ibyo rero nibaza yuko Paris Saint-Germain yashobora kuyifasha kugura amaso nayo ikaraba ahandi naho nk'uko mubivuze nibaza yuko Paris Saint-Germain atakitakuze izana bakinyi bakomakomeye abo ba Neymar abo ba Zlatan Ibrahimovic abo ba Kylian Mbappe n'abandi benshi ariko yo kuba babuze Champions League nibaza yuko hari bya bindi nyene nibaza yuko hari gihe umuntu yitegura gusomera agasanga ararumanze nibyo byabaye kurongurwa Paris Saint-Germain kuko kuba bafise uyu munsi umwe mu bakinyi bafatwa nk'uwa mbere cyangwa ari muri batatu ba mbere ku isi batashoboye gutwara icyo gikombe cya Champions League naho bagerageje mu gihe cya Covid bikanga nibaza yuko bagikumbure nabo bafite iyindi plan B cyangwa ubundi iyindi migambi yo ku ruhande bafite inyuma y'igenda ry'uwo mukinnyi Kylian Mbappe nk'uko kandi gushika uno munsi bikinashoboka yuko yohaguma nibyo yarasevye kandi abakunzi b'uyu mugwa Paris Saint-Germain bamwe bamwe baragaragaje akababaro kadasanzwe bagize kumufata nk'umuhemu kubona agenda muri kino gihe nk'uko kandi hari abandi bihumbi n'ibihumbi nabo bashimishijwe n'ibyo uwo mukinnyi yabakoreye
tuzakumbira ku mirongo ya telefone dufite Simbare Mikael watumva Mikael
ndabumva cyane rwose
uduhamagaye uhe
ndabahamagaye ndi muri ntara Cape Town muri Afrika y'Iside
ufite ikibazo bazamutumire cyane cy'imbirishikiriza kuri iki kibazo turi ko tuvuga cya Kylian Mbappe
jewe nafite icyiyumviro nshikiriza cyane nko guterera kuri gahaye biravugwa ku mbuga ngo kanamenye yuko Kylian Mbappe aya ava muri Paris Saint-Germain
mugishikirize
ya icyiyumviro cyanjye mbona nuko neza na neza Kylian Mbappe atari gushobora kuguma muri Paris Saint-Germain kuko nk'umukinnyi w'igihangange nka Kylian Mbappe n'umukinnyi ategerezwa kuba mu mateka yiwe ashobora ategerezwa kwandika amateka yo gutwara Champions League murabona Champions League n'ihiganwa rikomeye i Buraya rero nko kwitwa umukinnyi akomeye avugangwa kandi bahaye ubona yuko ari mu bakinnyi bavuga nka batatu ba mbere ku isi arimwo mugabo atarashobora gutwara ikombe cya Champions League ni kimwe mu bintu byatumye Kylian Mbappe afata ingingo yo kuva muri Paris Saint-Germain ndizera neza iyo mu mwaka uheze Paris Saint-Germain itwara Champions League ntiyari gushobora kuva muri Paris Saint-Germain kuko muri Paris Saint-Germain yahemba amafaranga meza kandi menshi abafana bamukunda murabona na perezida w'u Faransa yarigeze kumuha kumubona namubwira yuko atova hajya ni ukuvuga Kylian Mbappe yari muhira kubyerekeye iby'ubutunzi nta kibazo yari afite ariko umukinnyi ubu aho isi igeze ntibakiraba ngo baraba iby'amafaranga cyangwa umukinnyi yitwa ko ari umukinnyi bivanye n'amateka yanditse mu mupira w'amaguru ni muri iyo mpamvu rero Kylian Mbappe yafashe ingingo yo guhindura umugwi kandi umugwi nibaza ko hayajyamwo nibaza ko ari umugwi abona neza yuko ushobora gutwara Champions League nk'uko mubona hariho ama ekipe asa n'ayabigize umwuga novuga ama ekipe umenga Champions League ni iyiwabo kamenga bayigize iyiwabo bakayitwaye muri uyu mwaka atategerezwa gusiba imyaka ibataratwara Champions League
murakoze
nk'umuco 85 ayerekeza muri Real Madrid
ndabashimiye Simbare Mikael ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo kwitonda Jean Pierre ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza
uduhamagarire
ndi mu Rwanda ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirere
ikibazo cy'icyumviro ubishikirize
njyewe icyo navuga kuri Mbappe ngira ngo uwo mutumirwa yaravuze ngo Paris Saint-Germain nta kintu ibombye ariko burya kubura umukinnyi nka nk'uwo w'inkingi ya mwamba ngira ngo biba bihinduye byinshi ni ukuvuga ko Paris Saint-Germain igiye gutekereza kenshi cyane kugira ngo ibone uko yamusimbuza kandi kugira ngo babone uko isimbuza uwo mukinnyi ni ibintu bigoye cyane ngira ngo rero guhomba kwirakombye ahubwo Real Madrid bayanyagiyemo kuko nk'uko bivugwa niyo ibyungukiyemo kuko uwo ni umukinnyi ushaka kwandika amateka amafaranga kuyabona muri Paris Saint-Germain ni menshi yayabonaga ariko ubaho igihe kigeze nawe yari akwiye gutekereza agahindura akajya kuba yakandika ibigwi agatwara izo Champions League za Ballon d'Or se rero bivuze ko igihe cyari kikugira ngo agende ahubwo numva Paris Saint-Germain bamushimya nkuko yabaye intwari ngira ngo wenda n'ikindi gihe byazanashoboka ko amaze kwandika ibyo bigwi yanagaruka icyo navugaga kuri uwo mukinnyi wa Paris Saint-Germain Kylian Mbappé
ndabashimiye cyane ku cyumviro cyanyu
murakoze ibi rya Amerika
ndabashimiye mutumire Steve Derrick ibyiyumviro bya Simbare Mikael na kwitonda Jean-Pierre ubibona gute cyane cyane Jean-Pierre yavuze ngo wavuze ko ngo Paris Saint-Germain atakintu kinini zobihombye we asiko abibona aravuga ko hazoba ari buhombe kuronka uzo musubirira ku rwego nkawe
nibaze yuko ibyo bakunzi ba radio ijwi rya Amerika bavuze byose ni byasa n'ibyumviro si nibibaza ariko ibyo Simba ravuze nibyo nibaza yuko twabisiguye igituma tuvuga yuko Paris Saint-Germain ishobora kuba atacu ihombye kinini cyane kuko ico ibyo bifuza gukora no kutwara bari kumwe n'uwo mukinnyi Kylian Mbappé hafi ya byose barabishyitse ko kandi baza yuko ibyo byose bikome byose batwaye mu Faransa yo Ligue cyangwa Coupe de France n'ibindi bikombe bitandukanye yatwariye muri Paris Saint-Germain ibyo byose rero nibaza yuko atahoreka kubishima mu barongoye Paris Saint-Germain cyangwa mu bakunzi b'uyu mugwi kuko ibyo byose Kylian Mbappé yabigize uyu munsi umugwa Paris Saint-Germain ushobora kuba mbere unavugwa cyane kubera iki kubera uwo mukinnyi Kylian Mbappé rero nibaza yuko kugenda n'amahitamo yiwe nk'uko kandi Paris Saint-Germain kumbure bari bafise ingufu zose zo gushobora gukora bishoboka byose nkuko babikoze mu mwaka uheze bakamugumana ariko nabo bavuze ati nta kundi ko ashaka kwigira reka tumureke ariko rero baragaragarutse kukiri icyo kintu cya Real Madrid kibandanye kivugwa cyane muri Real Madrid arashobora gutangara arashobora kuzowujamo akisanga bayo mukinyi abayabaye kuko Real Madrid murazi yuko baharura ibyo ukora cyane ariko turazi yuko Kylian Mbappé hari igihe akina urukino ari muri Paris Saint-Germain minota 90 ukabona yuko yasa n'utaha atari mu bihe byiwe byiza ibyo rero nko muri Real Madrid ntibashobora kubyihanganira hanyuma ikindi nacyo nibaza yuko ari amahitamo atari meza kuri uwo mukinnyi Kylian Mbappé nibaza yuko muri Paris Saint-Germain no mu Bufaransa yari afite icyubahiro kidasanzwe cyatumye mbere no ku isi yose bamuha icyo cyubahiro ibyo muri Real Madrid ntibibaho ngira murazi yuko Cristiano Ronaldo ntacyo atabakoreye ariko ingene yagiye ubu ashobora kuba ari mu bakinnyi bamaze kwibagirwa Sergio Ramos ni umukinnyi wabaye rurangiranwa muri Real Madrid Madrid atacho atabakoreye ariko murazi igene yagiye Karim Benzema nibaza yuko nawe nuko nyene ariko uyu munsi nibaza ningene yagiye bikarangira mbere atahiye kujya muri Arabia Saudite nibaza yuko abo bose barabihangaga ariko Kylian Mbappé naho bitaravugwa ku mugaragaro reka tubihe umwanya turindire kazoza byaje kwa kacho twereka byinshi kuri uwo mukinnyi na Real Madrid cyangwa handi hose yoje
mwako muravuga ko hari gihe asa n'umuntu azimangana mu nkino kubitegereza ibintu bamunebagura harabavuga ko hari gihe ashobora kuba atari mukinnyi yuzuye ku rugero n'uburyo umupira w'amaguru ukinwa muri iki gihe bakavuga ko asatira n'umusatirizi akomeye cyane ariko bakavuga rimwe na rimwe yatakaje umupira aca yihagararira ntakurikirane uwumwatse kuko mu mukino w'ubu ni umukino wo gusatira no gudefend naho buri umusatirizi uteza gufasha abandi iyo mutakaje umupira abavuga gutyo bavuga busema
oya ntibavuga busema kuko urabona n'ubuhinga bwa none bwarateye imbere hari programme n'amasisteme menshi atandukanye umuntu ashobora gukurikirana ko umukinnyi iyo ari mu kibuga mu nkino zitandukanye bakabona ingene akina bakabona karite ziwe mu kibuga bakabona amadefo yiwe mu kibuga ibyo rero nibaze yuko no kuri uwo mukinnyi Kylian Mbappé hariho utunenge tutari duke abatari bake bamaze kumubona ko hanyuma kandi kubera ko umuntu ashobora kuba yarateye imbere akiri na muto agashigwa hejuru mu gasongero cyane byaratumye nawe asa n'umuntu yibona cyane ugasanga ahabwa n'uburusho bwinshi cyane muri club ibyo rero bigaca bituma binagorana yuko uwo mukinyi Kylian Mbappe abana neza n'abandi bakinyi. Ibyo rero twari tumaze kumva induru nyinshi za zuguru muri club ya Paris Saint-Germain byarabaye ku igihe yabona abandi bakibarurangiranwa bakina n'aba ba Neymar, ariko byaravugwa yuko badafitanye imigenderanire myiza, ugasanga ako nako na kandi kanenge kadasanzwe afise aho yodya hose ako kantu gasa nuko ari ubwibone budasanzwe afise bivanye n'urwego akinako nahageze ninge na bugwa bishobora kuzomugora. Ariko ibyo rero nibaza yuko izo programme zatwereka yuko nawe nyine hari gihabura mu kibuga, kiretse yuko hari igihe akora ibintu abatari bake batari biteze ugasanga arafashije umugwi gutsinda cyangwa gutwara ibikombe.
Ndabashimiye. Tugaruka ku mirongo ya telefone duselo Biden Citizen, uratwumva?
Ndabumva neza cyane, ndi Kigali mu Rwanda.
Ofisi icyumvira ushikiriza cyangwa ikibazo ubaza?
Ni icyumviro nshobora gushikiriza ku bijyanye na Kylian Mbappe, uriya mukinnyi wa Paris Saint-Germain ugiye kuyisohokamo. Njyewe icyo mvuga ku bijyanye n'umupira w'amaguru, wowe urebye aho ugeze uyu munsi n'aho wavuye, urwego ugezeho, tekereza ko urwego yari agezeho muri Paris Saint-Germain yaramaze kwigira nk'akamana. Nibyo koko gukina arabigira amashoboye, ariko nanone ku buryo atarenga, kuko ntabwo akina wenyine mu kibuga. Mu bakinnyi cumi n'umwe bari mu kibuga, ntabwo ari gukina ku myanya yose. Urebye rero uburyo hari yaratangiye kujya yigira, biba byiza iyo asohotse uriya musore wari ubajije ngo mbere ntabwo bizahungabanya ikipe ya Paris Saint-Germain, na mbere y'uko Kylian Mbappe aza mu ikipe Paris Saint-Germain yariho kandi ikomeye. Nahagize izindi kipe azajyamo muri rusange, agiye mu ikipe isanzwe iriho kandi ikomeye. Aho nicyo tureba, turareba umuntu ku giti cye, turebe kariyeri ye uburyo ashobora kuzasoza nabi atagabanyije ubwirasi. Kuko igituma mvuga ngo ubwirasi, mwabonye ko mu minsi ishize nyuma y'uko barafite igikombe cy'isi yatangiye kutumvikana n'umutoza, ashaka kuba ariwe uha amabwiriza umutoza y'uko amukinisha. Kandi icyo gihe umumenyereza w'umugwi ntabwo ari wowe w'umukinnyi n'ubwo amabwiriza, ahubwo we aguha amabwiriza. Ntekereza ko ari ikintu tukwiye kureba ku myaka 25 bibaye ngombwa ko kariya kanenge afite ko gushaka kumva ko ari Imana mu ikipe agakomeza nk'amwe mumenyereye iby'umupira w'amaguru. Iyo tutunze mu myaka 15 iri imbere yaba ari muntu ki? Ntabwo yazisanga kariyeri ye igenze nabi, ahubwo ateragiranwa kubera ko amakipe menshi yagira akamusesemye mu rwego rwo kutumvikana n'umutoza. Iyo yaje gukina ariko kandi ntakina wenyine, niyo mpamvu aba agomba kumvira umutoza we.
Murakoze, ndabashimiye. Ndabize kandi ku murongo Desire Nuka, uratwumva?
Ego ndabumva.
Uri he Desire?
Ahandi ngaha Kampala mu Buganda.
Uzi icyumviro ushikiriza ikibazo ubaza?
Ndafite icyumviro ushikiriza ku bijyanye na Kylian Mbappe.
Mugishikirize?
Ku bisanzwe urabi Kylian Mbappe uko ntakina muri iyi minsi, ego n'umukinnyi azi umupira twese turamwemera ko awuzi, ariko arasaka akantu kibiro ko kwishyira hejuru kumenga arasumba abandi bantu. Uwe mbona umenya ikibazo agiye kugira, ikipe agiye mu ikipe ikomeye kandi ifite abana bakiri batoya nkawe nyine, ariko nibaza yuko bizamugora kwadapta kubera abana azo usanga azoba ari abana bazi umupira kandi ashaka n'ugira chance ndizo agatwara na Champions League muri uyu mwaka atari yari mu mwaka uzaniye amahe ushika ugasanga nashaje bimukomerana cyane. Icyo bituma mbona umenda Kylian Mbappe bizosegora cyane, zaba usanga ari nkari Real Madrid ya Chagi yarimo ba Beckham barawe ba Figo bandi ba Ronaldo bakinvisha basa amazina bakomeye, ariko ugasanga nacyo bashinze. Icyo bituma nibaze ko Kylian Mbappe yaba ari undi muntu ashobora kubwiza ikindi kintu agahanurwa ari ikindi kitafa agenda mu karere ya Real Madrid.
Ndabashimiye.
Murakoze.
Mutumire ibyiyumviro bishikirijwe na Law Abiding Citizen na Desire, cyane cyane bagarutse ku kuntu bavuga ko nk'uko babishikirije ku byiyumviro byabo, uko babibona ko Kylian Mbappe afite ngo akantu ko kwishyira hejuru ngo kwibona ko adasanzwe, nka Desire avuze ngo agiye muri ekipe ikomeye cyane ifite amateka akomeye cyane nka Real Madrid, kandi se ngo bakinnyi bakiri bato bakomakomeye ngo kuzokorana nabo no kumenyera gukorana nabo n'umutoza umumenyereza mukuru azwi cyane nawe, abitegereza ibintu babona ko atamukinyi numwe ashobora kumukanga yaramenyereje n'abakinyi bakomeye nka Ronaldo izo byiyumvira bashikirije ku byerekeye uko kako kanyari gabo kwibona ko ari hejuru uko babibonye ubona bizogenda gute ubibona gute ivyo vyimbiro vyawo
urabona yuko ahubwo baje banyunganira kuko nivyo twari duhejeje kuvuga mukanya amaze kugera kubwibone burenze ivyo rero ugasanga byaranatumye no muri Paris Saint-Germain naho hoho yahabuye ari ubwo burenganzira bwo gufatwa nka kamana cyangwa umukinyi adasanzwe ariko rero ivyo nibaza yuko mu yindi migwi byogora na cyane cyane muri Real Madrid ho nibaza yuko bigoye nkuko uyu muunzi yarahejeje kubivuga nuko yavuze yuko ari abakinyi bakiri bato kandi bashushe muri Real Madrid bishobora kuzogorana yuko karaktere cyangwa ingene inyifato y'uwo mukikiri Kylian Mbappe yo muhira mu gihe atohinduka cyangwa atohindura bishitse akajya muri Real Madrid rero nibaza yuko ari ibintu bibaho nibyo n'umukinyi mwiza nibaza yuko atahoreka kuvuga ko kuri Kylian Mbappe ari umukinyi mwiza ariko rero umuntu wese nta nyambo ibura gahonzi burya ibitaravuge neza ariko rero nibaza yuko ako kantu ko kubwibone cyane ka ego kuri uwo mukinyi Kylian Mbappe karahari kandi nibaza yuko biri mu bishobora kumubera intambamyi muri kariyeri yiwe kiretse yuko usanga abakinyi nkabo bageze kuri urwo rwego ukawusanga bafite timu ikomeye iri inyuma yabo cyangwa abajejwe kuraba inyungu zabo batandukanye harimo nabo bapsikologe abo bashobora kubafasha mu bijyanye n'imyumvire yo mu mutwe cyangwa ibyo bakora ingene babaho ibyo rero ugasanga birashobora kuzomufasha kwiadapta ahagiye hose kuko ubuhinga bwo gukina umupira w'amaguru neza arabufise
kubiteza ko azoja mu mugwi Real Madrid n'abandi babona ko ikibanza kinamwo mu mupira w'amaguru ari ikibanza cy'ibubamfu mu mugwi Real Madrid akaba muri ico kibanza cy'ibubamfu c'abasatirizi begereye abasatirizi gikinwa n'undi mu kinyi kirangiranwa Vinicius Junior mubona Ancelotti azobigenza gute azoraba ingene ahinyanyura abo bakinyi babiri bashobora gukinira icyarimwe
kubagiye mu mugwa Real Madrid rero ufise nk'umumenyereza nka Carlo Ancelotti nibaza yuko ari ikintu cyiza kuko uwo mumenyereza nibaza yuko amaze kwerekana ibyo ashoboye ibyazi nibaza yuko ari mu bamenyereza beza isifise gushika uyu munsi w'umupira w'amaguru kuronka nk'umukinyi nka Kylian Mbappe nibaza yuko ari ikintu cyiza ugaca wongera yuko azoba ari kumwe n'uwo mukinyi Junior Vinicius nibaza yuko ari ibintu byiza cyane kandi nibaza yuko ari umwe mu bamenyereza bashobora guhindura ibintu umwanya uwari wose ma Kylian Mbappe ntakinira ububafu kubera akinisha ukubafu ahubwo akinira muri ico kibanza bivanye n'imikenyero y'umumenyereza canke bivanye n'umugwi baba bariko baratana mu mitwe nkuko na Vinicius nawe nyene nuko nyene usanga rimwe na rimwe hari igihe ava kuri rujya ruhande ugasanga ariko arafasha ku rundi iruhande ibyo nibaza yuko umumenyereza nka Carlo Ancelotti bigashika akaronka Kylian Mbappe nibaza yuko umugwi bazohura wari wese bashobora kuzowukorera ibintu bidasanzwe bakawubangamira cyane umuntu aciye yongera ko n'umukinyi Jude Bellingham agumye bari babaye batatu abo bajene nibaza yuko bafite umumenyereza nka Carlo Ancelotti nibaza yuko Real Madrid yo kwitanga igiye kongera kumara imyaka itatu ine itanu iri imbere iri ku gasongero muri aya mahiganwa y'Aburaya
Tabashimiye tugaruka ku mirongo ya telefone gwasa Paulo Jean Paul ari ku murongo uratumva?
Ndabumva neza.
Uduteye akamurihe?
Ni mu gihugu cya Kenya.
Ufite ikibazo ubaza icyumvire shikiriza ubishikirize?
Icyumvire mfite shikiriza.
Ubishikirize?
Ndafite icyumvire cyo gushikiriza.
Ubishikirize?
Kimwe cyo gushikiriza ni uko ikaze rya Kylian Mbappe muri Real Madrid nizere yuko nizeya agiye kwagirira ibihe byiza kandi impano yiwe igiye kuba yokomera kuko muri Real Madrid ni umugwi mwiza cyane ku isi yose dukunda Real Madrid ni ahantu umuntu wese bamuzanyeho ashaka kwagirira ibihe byiza araba nka Bidebing ya mukuba hageze aba Aida Guiro nubwo batamuha umwanya ikibazo mfite cyo kubaza no batari noshikiza nk'icyumviro mujya musaza Antreto arabe Aida Guiro azaramutanguza mu kibuga kugira umupira wiwe ushobore kuba wotera imbere kuko Ijya no mwana afite impano nziza cyane. Kuko Agüero, Didier Deschamps, Vinicius na Mbappe bafatikanije mu mugosa ngari umupira ukomeye cyane. Usa nk'ugenda urakomera cyane gose.
Ndabashimiye.
Nange ndabashimiye.
Murakoze. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro Moyisanga turiko tuvuga ku byatangajwe mu ndwi irangiye n'umukinyi kirangiranwa mu France Kylian Mbappe akina mu mugwi Paris Saint-Germain ukuzo sezera uwo mugwi akaja ahandi abahinga mu vyereke mu pira maguru akabavuga ko hazokwerekeza ari umugwi Real de Madrid muri saison yimirije. Ngarutse ku mugwi Paris Saint-Germain, mwavuze ko abakinyi bakomeye nka Mbappe bawufashije gutsinda ibikombe championnat, ariko gushika ubu bakaba batarashobora gutsinda igikombe barondera kuronka gikomeye cyane mu mateka y'imigwi n'abakinyi igikombe cya Champions League, Ligue des Champions. Mwitegereje umugwi Paris Saint-Germain, niki yakibuze ni kuko ivyanse naho bazanye abakinyi bakomakomeye bamaze ico gihe cyose barondera ico gikombe, mwitegereje niki yakibuze?
Paris Saint-Germain, okay, muri ibi byo gutwara ibikombe nk'ibya Champions League nibaza yuko harimo ubunararibonye, reka nabyine nka DNA y'umugwi. Usanga rero ari nacyo gituma bigoye kubona umugwi mushasha utwara igikombe cya Champions League. Nibyo rero biri kuri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain. Usanga rero hari ubwo bunararibonye bw'izo nkino za Champions League batarashikako, ugasanga barashobora gutegura ibyo bategura byose bakazana abakinyi bose bashoboka bibaze yuko bafasha gutwara icyo gikombe cya Champions League, ariko ugasanga bikanga. Ariko ugasanga umugwi witwa yuko ubayabaye utanguza abakinyi benshi bateye ubwoba nka Real Madrid kubera iyo nice DNA y'umugwi, ugasanga rero barabirangiye bashitse muri finale ya Champions League. Nibi turiko turabona zino uravye umugwi wa Paris Saint-Germain, baza yuko uravye muri ino myaka itandatu iheze biraboneka yuko atacyo itakoze kugira barabe yuko twari ico gikombe bavuze mu mateka yabo cha Champions League. Ugasanga rero biragoye cyane. Ariko rero hanyuma gacaza niki n'ikigano usanga bakina, kuko nibaza yuko abo bakinyi kugira batware ico gikombe bashirinde bashika kure bagatwara ico gikombe cha Champions League, nuko baba bakinye ingino zikomeye na cyane cyane mu gihugu basanzwe barimo. Paris Saint-Germain urabye usanga guhangana kwayo guhangana ihangana n'imigwi itarenga ibiri cyangwa ibaye nyinshi ikaba itatu, nayo nyine ugasanga irabaye abaye. Ibyo rero ugasanga biratandukanye no kujya guhura n'umugwi nka Real Madrid usanga haba El Clasico inshuro zibiri, kira na FC Barcelona ugasanga iriko ihangana n'umugwi wasangiye igisa gara cha Madrid wa Atletico Madrid uho haje yindi ya Girona n'ibindi. Ugasanga rero umugwi wa Real Madrid ugera mu ihiganwa rya Champions League ukomeye cyane, mu gihe Paris Saint-Germain yoyo usanga ikora ibishoboka byose igatsina imigwi yose bahuye mu gihugu cy'u Faransa, ariko rero bagira mu mahiganwa ya Buraya ugasanga naho ingufu zabo bataba barazikwiye.
Aster Kana, uri he?
Ndi muri cyo vuye buraruko igoma.
Ufite kibazo icyumviro?
Oh, n'icyumviro ubwa mbere bwo Kylian Mbappé umushimira kuko yafashe ingingo nziza. Ntabwo ndi umufana wa Real Madrid, ariko nta competition iri mu Bufaransa nkuko umutumirwa ariko arabivuga. Competition yo mu Bufaransa yo no munsi noshyira kumwihwezo wanje, niko ndabiraba noshyira hamwe n'ihiganwa rya Tanzania, kuko nta competition ibaho koko kandi ibyo biraboneka. Hanyuma ariko akabazo, mbega iyo bari yo nyishu abona yo amahitamo meza kuri we, ibyo ashaka koko aho agiye kwimukira azobibona. Hanyuma guhera heza muratubariza bo muri federasiyo y'u Burundi baratwemere mu mezi umunani yuko bazo baduhaye ikibuga, ariko kugeza no ku myaka ibiri irashize, mbega nk'umutumirwa iki kibuga cy'u Burundi wayibona gute? Kandi muradutumire ko bo muri federasiyo bagira icyo batubwiye. Murakoze.
Ndabashimiye.
Murakoze.
Mu mwishure Derek.
Nibaza yuko ibijyanye n'ibyo azokura muri Real Madrid, nibaza yuko ubu deja agiye ku buntu ntagutwe kuko azova muri Paris Saint-Germain, amasezerano yiwe arangiye. Ariko rero mu bijyanye n'ibi byigura n'igurishwa ry'abakinnyi, umukinnyi ahagiye kenshi na cyane cyane nk'abo bakinnyi b'ibihangange, usanga rero hari amafaranga atari make bahabwa yo kugira bemere gusa gushyira umukono ku masezerano y'uwo mugwi baba bagiye. Ibijyanye n'imishahara, nibaza yuko aho iterambere ry'umupira w'amaguru urigeze, iyo umukinnyi nk'uyu ageze ku rwego nk'urwa Kylian Mbappe abageze ko, nibaza yuko batangura kumuhemba bivanye n'umushahara aba yarafite, kandi nibaza yuko amahitamo yiwe ashobora no kuvana n'ingene umugwi uzomuhemba. Ibyo rero nibaza yuko uko biri kose bishitse akajya ahandi cyangwa naho yoja muri Real Madrid iri kuyavugwa cyane, nibaza yuko ikintu bamukorera cya mbere ni uko bamudugiriza umushahara cyane bakamuha ubundi burusho burengeye abandi bakinnyi imbere bashobora kuba bari muri Real Madrid cyane ubundi mugwi, ugasanga abantu abahantu heza bahabwa ayandi mafaranga yo ku ruhande, udushira ukabute dutandukanye two ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero nibaza yuko ari uturusho tudasanzwe uwo mukikira Mbappe ashobora kuronka, nk'uko twabivuze n'uwo mukunzi abivuze, ihiganwa ryo mu Faransa, ihiganwa ryo ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi nibaza yuko kuva mu ihiganwa riri nko ku rwego rw'amahiganwa atanu akomeye cyane ku isi, mu kibazo cya gatanu cyangwa cya kane ukajya mu ihiganwa rya mbere cyangwa rya kabiri, nibaza yuko uturusho twotwo utegerezwa kudukurikirana na cyane cyane agaca yiyongera ko nayo mahigwe yuko abagiye mu mugwi ushobora gushika kure cyane gutwara igikombe cya Champions League.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika iri Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye, akurikiranira hafi ibyerekeye inkino na cyane cyane umupira w'amaguru, akaba ari mu gihugu cy'Ubusuwede. Turiko tuvuga ku bitatangajwe n'umukinnyi kirangiranwa mu Faransa Kylian Mbappe akina mu mugwi Paris Saint-Germain, vyuko azosezera uwo mugwi mu gihe amasezerano yiwe azoba arangiye muri iki gihe cici, bikaba biterateranwa ko ahazoja ari mu mugwi Real Madrid. N'umugwi ukomeye cyane ufite amateka cyane, wanditse amateka akomeye cyane mu mupira w'amaguru, ukaba uri mu gice cya nyuma cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Uburaya, aho uzohura ku itariki imwe kwa gatandatu n'umugwi Borussia Dortmund wo mu gihugu cy'Ubudagi. Umwe mu muraba baduteye akamo yavuze ko kubagiye yo uwo mugwi bishobora gushika ukagira amahirwe ugatsinda iki gikombe, ko atari ibintu bigaruka kenshi. Yamara Dufate avuga ko agiye mu mugwi Real Madrid, ndibaza ko azosinya amasezerano y'imyaka itari mike nk'itanu tuvuge, muri iyo myaka itanu murabona ko azoshobora gushika kuri iyo migambi arondera, cyane cyane iyo Ballon d'Or nicyo gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Uburaya.
Ya byoshoboka cyane, nibaza yuko ari nacyo gitumye ava muri Paris Saint-Germain, kuko si iyo Champions League gusa kuko na Ballon d'Or arayikeneye, kandi nibaza yuko bishoboka cyane na burya hagiye kuba ihiganwa rya Buraya rya Euro. Uwo mukinnyi Kylian Mbappe ari mu bakinnyi batumwe ko mu guseruka igihugu w'Ubufaransa, umeze neza ushobora gushika kure mbere ugashobora no gutwara icyo gikombe cya Buraya, hanyuma hagaca hiyongera ko rero n'ingene uwo mukinnyi azoba ariko aritwara muri uwo mugwi wa Real Madrid bishitse akawujyamo, kuko gushika uno munsi naho bivugwa cyane nta kigaragaza yuko byanga bikunze Kylian Mbappe ashobora kujya muri Real Madrid. Iyo rero nibaze gukora amahirwe adasanzwe yoshobora guha uwo mukinnyi gutahukana iyo Ballon d'Or, nayo nyine ataratahukana naho amaze kuyibona imbere yiwe ariko bikarangira ihawe uyundi. Hanyuma kandi tunabibutsa yuko mu myaka ibiri iri imbere harategekanijwe ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose, iryo naryo murazi yuko riha amahirwe menshi cyane umukinnyi abatwaye icyo gikombe cy'iryo higanwa ry'isi yose, cyangwa yaba ashikanye umugwi wiwe kure cyane hashoboka muri iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose, mu gihe rero yoba ariko yitwara neza no mu mugwi mushasha cyangwa muri Real Madrid nk'uko yarasanzwe abikora muri Paris Saint-Germain, nibaza yuko atacyo buza yuko Kylian Mbappe atwara uwo mupira w'inzahabu abuze ariyo Ballon d'Or, kuko biramaze kugaragara yuko n'izi izina ry'umukinyi n'izina ry'umukinyi rituma rero ahabwa iyo Ballon d'Or, kuko ni kenshi tumaze ze kubibona iruhande y'ibyo bikombe, ugasanga umukinyi kwera kuvugwa cyane, usanga n'abagira aho batora hari amahirwe menshi baha uwo mukinyi bivanye na nivo yiwe cyangwa aho abageze muri kwisi mu kuvugwa cyane mu mugi.
Murakoze. Tugarutse ku mirongo ya telefone, Bahati Sanchez Junior ari ku murongo. Bahati, uratwumva? Bahati, uduhamagara urihe Bahati?
Nerereye mu karere ka Rundu, murenge wa Rusiga.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu Rwanda mu majyaruguru.
Ufite ikibazo baza umutumire ikimvira ushikiriza, ushikirize.
Yego. Ikibazo ndabaza umutumire.
Yego.
Amakuru numvise ko Kylian Mbappé naramuka ageze muri Paris Saint-Germain, ko umukinnyi Rodrigo azahita asohokamo akajya muri Arsenal. Nagira ngo mbaze umutumire koko niba ibyo bintu barabyumvishijeho, kuko nabibonye ku mbuga ngurukanabumenyi. Nibyo namubazaga, niba naramuka ageze muri Paris Saint-Germain ko Rodrigo azahita agenda akajya mu Bwongereza muri Arsenal.
Ndabashimiye.
Ndabashimiye.
Steve Derrick, mwishura kuri icyo kibazo Bahati avuze ko niyo Mbappe byashika akaba agiye mu mugwi Real Madrid, nkuko abantu benshi baziteze ko umukinyi azo ingaruka zizo kwibonekeza ko ari Rodrigo, akaba baza nimba ngo amakuru yabonye ku mbuga ngo kanamumenye ko Rodrigo ashobora kuzoca hava ngo akaja mu mugwi Arsenal, ko ibyo wabyumvise?
Hari n'amakuru yandikwa, kuko amakuru biremewe yuko n'ibihuha cyangwa ibiba biriko bivugwa cyangwa natwe tukabifatira ko tukabivuga, ni nacyo gituma n'ubu tuguma tuvuga Real Madrid mu gihe atakintu kiri ofisiyeli ari Kylian Mbappe cyangwa umugwa Real Madrid uratangaza icyetse yuko mukibiteguye kumwakira cyangwa bazomugura. Kuko kandi hari n'aya makuru amurungika muri FC Barcelona, aya amurungika muri Manchester United. Ibyo rero nibaza yuko nibyo biriko biravugwa cyane, kuko ugerageje dukurikirana amakuru y'inkino buri munsi, tubyukira mu binyamakuru bitandukanye byandika. Ni nk'ubu ushobora gusanga muri Real Madrid biravugwa yuko akaramukaje Kylian Mbappe ashitse muri Real Madrid, uyu mukinnyi rurangiranwa w'umwongereza Jude Bellingham nawe ashobora gucava, kuko uravye ingene bakina hafi bimwe. Ibyo rero ugasanga nibiriko biravugwa cyane gusa n'uyu Rodrigo rero byoshoboka, kandi baza yuko haje uwundi mukinnyi w'umusatirizi. Rodrigo yari asanzwe ari mu bakinnyi basubirira abandi, nibaza yuko amahirwe yo kubanza tumubona akina cyangwa yigaragaza yoca agabanuka cyane, ariko ibyo byose usanga ari bicandikwa, ni nacyo gituma gushika n'ubu tudashobora kwemeza ijana ku ijana yuko Kylian Mbappe azoja muri Real Madrid, kuko nta kintu na kimwe kibigaragaza kiravugwa, kuko nawe nyine yarabyitangarije icyetse aravuga yuko kazoza kiwe azokavuga hagati mu kwezi kwa gatandatu inyuma y'inkino za Buraya bagiye kwitaba. Ibyo rero nibaza yuko twoba turabangiriye gatoyi, naho rero ibinyamakuru bimwe ari byizegwa bironka amakuru meza menshi kandi yizewe, nabyo bimwe na bimwe usanga biriko biremeza yuko Kylian Mbappe azoja muri Real Madrid. Ariko rero nibaza yuko twoba turarindiriye ntitwokwemeza ayo makuru yuko Kylian Mbappe azoja muri Real Madrid, kuko tutogira ko twemeza yuko abakinnyi nabo nka Rodrigo cyangwa abandi baca bava muri uwo mugwi wa Real Madrid kubera igugwa ry'uwo mukinnyi Kylian Mbappe.
Urakoze. Gakwavu igisagara aratwakuye, urasikumva?
Ndabumva cyane, ijwi ry'Amerika.
Uduteye akamu rihe?
Gakwavu igisagara mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza icyumviro?
Ikibazo nagiye ngo mbaze umutumirwa ese natubwire impamvu nyamukuru itumye Mbappe ava muri iriya kipe, ikindi yadusobanurire ese yaburaga igihe kingana iki kugira ngo amasezerano yiwe n'iriya kipe arangire, aburaga igihe kingana iki?
Ndabashimiye.
Murakoze cyane, nanjye ibya Amerika.
Murakoze. Mu mwishure Derek.
Ya, nibaze uko ikintu cya mbere twanakibuze mu kiganiro nka cyose nuko amasezerano yiwe arangirana nino sezon n'umwaka w'inkino. Aho rero henshi usanga ari kerekezi rya 30 ukwezi kwa gatandatu, aho amasezerano y'umukinnyi abarangiye hagacatangura idirisha ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Ibyo rero nicyo bita mercato d'été. Ibyo rero nibaza yuko ari cyo gitumye agenda ntiyashimye kongereza amasezerano muri uwo mugwi wa Paris Saint-Germain yari amazemwo imyaka nibaza yuko igera kuri itandatu. Ibyo rero nibaza yuko umukinnyi uwo ari we wese, nuko kiretse yuko na Paris Saint-Germain kumbure yari yagerageje kushaka kumugumya, ariko mu nyuma nabo barabivamwo baravuga ati reka gende nta kundi.
Murakoze. Dufise kandi Nduwimana Innocent, uratwumva?
Ko ndabumva.
Uherereye he?
Mukisikara cha Bujumbura mukanyoshe.
Ubaze ikibazo cyangwa ushikize cyumviro?
Yego, me noe twarumvise yuko yashikije ka video avuga ati uyu mwaka wiwe Kylian Mbappe ni wa nyuma. Bitangaza makuru bimwe bimwe bivuga yuko azoca muri Real Madrid, ibindi nabyo bigatangaza ngo azoca muri FC Barcelona. Yego, none niyihe nyishu nziza cyane n'uwuhe mugwe agiye kujamo? Hama numvise yuko ngo k'amashampiyona bifuza kuyoza arakinamo hanze y'igihugu. None yoza arakinira hanze y'igihugu hehe? Nagira boza barakinira nk'iwabo nk'umugwe, bagatangura nk'iwabo, hama nk'umugwe wo gusubiza nk'uwo bahuye mu kindi gihugu c'iwabo. Icyo nicyo nyinshi n'icyiyumviro narifite. Bashaka mudusobanurire k'ibimenyeshamakuru bimwe bimwe byose byandika ngo bimwe ngo tuje muri FC Barcelona wikendi muri Real Madrid, baduhe umuco mu itimu agiye kujyamo. Umugabo wene ntiyahishutse itimu agiye kujyamo. Nicyo cyiyumviro n'ikibazo narifite.
Murakoze.
Yego,
yari Nduwimana Innocent. Mwamwishura Steve?
Sinumvise neza ikibazo ciwe ca mbere.
Ikibazo ca mbere yavuze ngo
yuko gushika uno munsi ibyo turiko turavuga naco gituma tudashobora kwemeza aya makuru, ariko rero amahirwe menshi nuko Kylian Mbappe avugwa cane muri Real Madrid. Mbere biranavugwa yuko n'ibinyamakuru bitandukanye vyaba ivyo mu Faransa canke muri Espagne yuko atarenze itariki 12 ukwezi kuza kwa gatandatu bishobora gutangazwa icetse ku mugaragaro yuko uwo mukinyi yashitse muri Real Madrid. Ariko rero gushika uno munsi kandi mbanziriza amasezerano irakogwa, naho hari ibinyamakuru byigeze kubivuga yuko bashobora kuba baremeranije yuko azoja muri Real Madrid, ariko gushika uno munsi n'abarongoye Real Madrid barabibeshuje nk'uko na Kylian Mbappe na wenyine amaze gutangaza icyetse yuko atazoguma muri Paris Saint-Germain, ariko atigeze atomora ngo avuge iyari. Kubw'ibyo rero barashobora kumurungika muri Barcelone, muri Manchester United, muri Arsenal cyangwa muri Manchester City. Ibyo byose rero ni ibinyamakuru, ariko rero hari gihe kumbure mu kirundi ho bavuga yuko rimwe na rimwe urukurukuru ariyo nkuru, naho benshi bari kubaca bafata yuko uwo mukinyi azoja muri Real Madrid. Twoba turabangira rero kugira twemeze iyo nkuru, ariko rero nuko amahirwe menshi arayo kubona Kylian Mbappe aja muri Real Madrid, kuko nawe nyine mu myaka iheze n'imbere yuko amasezerano yiwe yegere za kurangira muri Paris Saint-Germain yaravuze yuko umugwi akunda cyane kandi yifuza gukinira ari Real Madrid.
Ndabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Hari ikindi kibazo yabajije ngo kuri kirya kindi cyiyumviro ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ariko ryiyumvira ku byerekeye inkino z'amashampiyona y'Iburaya zoshobora gukinirwa hanze y'akarere k'Uburaya. Cyo kibazo kikaba kidashyigikiwe na bose n'ayo mashampiyona koma akomeye y'Iburaya. Yari karabaza icyo cyiyumviro ingene mukibona?
Ya
ya icyo rero ni nico nyine cyari cyancitse kuko nzi uko kijyanye na Kylian Mbappé na transfer yiwe ariko rero twamenyesha yuko ibyo turi mu bari ko bakurikiranye hafi ku munsi kuva ku munsi wa kabiri Congress ya mujyi mupira amaguru ku isi FIFA yasozerewe uyu munsi i Bangkok mu gihugu cya Thailand ibyo byavugishije benshi cyane ariko rero nibaza yuko bisa n'ibyemejwe kandi bigiye kuza biraba kiretse yuko hari ibihugu bimwe bimwe biterekwa iyo ngingo yuko ibihugu byohabwa uburenganzira bw'uko inkino z'imigwi yabo baza barajya kuzikinira hakujya mu bindi ibihugu ariko rero nibaza yuko kubakurikirana amahiganwa atandukanye harimo za Super Coupe za Espagne cyangwa n'amahiganwa mwamwe ya Super Coupe iyo y'imigwi yo muri Afrika biramaze kugaragara yuko bashima kujya gukinira mu bihugu by'Abarabu na cancane mu gihugu cya Qatar cyangwa muri Arabia Saudite ibyo byose rero ugasanga birafite aho bihuriye n'iryo terambere kumburi ririko riravugwa hirya no hino ku isi ariko iryo terambere ugasanga rifatiye ku nyungu na cancane inyungu z'amafaranga aho rero biriya bihugu by'Abarabu usanga bifite amafaranga menshi cyane bigashobora gufata urukino rwo ari rwo rwose bakarujyana mu gihugu iwabo ibyo rero ugasanga barafasha cyane n'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ugasanga naryo nuko nyine bijyana n'ibihe bijyana n'iryo terambere rijyana n'iryo urundekwa ry'amafaranga aho yoba aciye hose atacyo yica ugasanga naho rero bari ko barembera yuko ingingo mwe n'izo zifatwa z'uko ingingo zimwe zimwe z'amahiga amwamwe zoza zirabera mu bindi bihugu
kubera iki ari ishyirahamwe FIFA ariko rijya mu byerekeye iby'amaclub aho kuba ishyirahamwe UEFA biravuga ko nk'ibi ari amasezerano yabaye hagati ya FIFA ni ishyirahamwe rijezwe guteza imbere umupira w'amaguru muri Amerika Relevant Sports kuba ishyirahamwe UEFA atari ryo ririko rifata iya mbere mu bibazo biraba amaclub buraya mubibona gute
ya icyo ni kibazo kidasanzwe na cyane cyane ishyamo ry'umupira w'amaguru bisi ne FIFA ridahuriza ko na buhoro buhoro n'ishami ry'umupira w'amaguru i Buraya ariryo UEFA na cyane cyane ibihugu bimwe bimwe byo usanga bivuga rikijyana muri ibyo by'umupira w'amaguru ugasanga ni n'ibihugu bifatira cyane ku bijyanye n'umutome byo bita transparence ugasanga rero naho usanga hari ibihugu biterekwa na gatoyi izo ngingo z'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA kuko biranatangaje ibyo biravuzwe ubu unya ariko mwibuke yuko hari n'ihiganwa rya super league ya migwi ikomakomeye y'Iburaya murazi yuko imwe yari yagumutse murazi yuko yashitse FIFA ugasanga iri kwishigikira iyo ngingo mu gihe ibihugu bya Buraya n'ishami ry'umupira w'amaguru ari Buraya UEFA ritabyerekwa ibyo rero nibaza yuko ariko byavuye bitangaza batari bake kuko muri Afrika ryahiganwa ryaswe Iburaya muri Afrika ryahavuye rikunda riranatangura ihiganwa rya Africa Football League ibyo rero nibaza yuko ari ikintu giteye amakenga batari bake ingene ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ririko ririvanga n'ingene amahiganwa na cyane cyane ahuza imigwi atunganywa n'amashyirahamwe yo ku migabane itandukanye ibyo rero nibaza yuko ari ikintu kibi cyane kandi nibaza yuko gishobora kuzogira ingaruka mbi cyane ku ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA na cyane cyane kuri uyu arongoye FIFA Gianni Infantino ino muri kino gihe muri ino myaka itatu iheze biboneka cyane yuko acuditse cyane na biriya bihugu bya rutura by'Abarabu usanga bifite amafaranga menshi cyane ugasanga nta n'icyo bitukura kugira icyo bifuza gishike kize imbere
y'uko tuza kurangiza nagomba nze kuri ingingo yasohotse uno munsi yo guha uburenganzira igihugu cya Brazil bwo kwakira igikombe cy'isi yose cy'abafasoni cyo mu mwaka w'2027 bikaba byabaye uno munsi byabereye muri iryo koraniro ry'ishyirahamwe FIFA i Bangkok uno munsi ku wa gatanu mwakiye gute iyo ngingo yo guha uburenganzira Brazil bwo kwakira igikombe cy'isi yose cy'abafasoni mu mwaka w'2027
Ya murakoze cyane kuri ico kibazo kuko habaye ibintu bidasanzwe nkuko twababwiye twari mu bari ko bakurikirana hafi iryo koraniro rya Kongere ya FIFA iri kwibera yasozerewe hari ya Bangkok muri Thailand ni Kongere yatanguye mu masaha ya saa 9 y'ijoro aho se twari maso twakurikiranye kibireraho iyo Kongere ya FIFA nibaza yuko igihugu cya Brazil caje kwemezwa rero nk'iki kuzokwakira ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose cy'abagore n'abakobwa cy'umwaka w'2027 ku mugaragaro hari masaha ya saa moya y'igitondo masaha yo mu Burundi mu Rwanda no ngaha i Buraya twariko turabikurikirana tubibutsa rero yuko Brazil yariko ihiganwa n'ibihugu bitatu byagiye hamwe ibyo nabyo ni bihugu by'Ububiligi Ubuholande n'igihugu cy'Ubudagi byari byagiye hamwe kugira bisabe gutunganya neza gutunganya izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore ariko rero Brazil niyo yatahukanye ayo mahigwe hanyuma ikintu gikinishije cyane nuko babanje kwerekana raporo y'ingene ibyo bihugu byasabye ubwo burenganzira ingene byagendewe ingene byakurikiranwe barerekana ibintu byiza cyane na cyane cyane bifatiye ku muco kuri transparency byo nibaza yuko ku nshuro ya mbere mateka y'isha mu by'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'ijya mbere abagize inama ya bose basabwe gutora kugira batore igihugu kizokwakira iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore ibyo ntibyari bwigere biba kuko bahora bagira ijya komite nyobozi y'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yahora igena igihugu cyakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose ariko uyu munsi rero twamenyesha yuko Brazil niyo yahavuye itorwa rero irushije amahirwe ibihugu bitatu byari byagiye hamwe kugira bitunganye izo nkino z'igikombe cy'isi yose ni ingingo yashimishije abatari bake uhereye muri iyo Kongere abatari bake ari abanyabrazil cyangwa ababa muri kiriya gice cya Amerika y'amajyepfo na bamwe mu banyafurika Afrika wabona yuko bashimikijwe cyane n'itorwa y'icyo gihugu cya Brazil bigina batamba umwanya ikongere yakwihagarara umwanya utari muto barabanza baratamba ni ingingo nziza cyane kandi ibaze yuko Brazil yerekanye ibintu byiza cyane bakoze bitegurira kwakira neza izo nkino z'igikombe cy'isi yose
wabikurikiranye hafi n'ikihe cyahaye ayo mahirwe Brazil yarushije iki ibyo bihugu bikomeye kumeye by'Iburaya mwavuze byari byasavye Ubudagi Ububiligi n'Ubuholandi
nibaza yuko ikintu cya mbere kuko sinanyamumbabarire biri muri ordinateri kuko twanabikurikirana na byandika nibaza yuko Brazil ni igihugu kimwe hanyuma ni igihugu gifite ibibuga byiza biri ku rwego rushimishije kuri standard y'ibibuga ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryipfuza hanyuma ikindi nacyo ni uko Brazil igikombe cy'isi yose batunganije cy'abagabo bari berekanye yuko bagitunganije neza hanyuma ikindi nacyo ni uko ari kimwe mu bihugu bishyigikira kandi bishyira imbere iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore kuko iyo umupira w'amaguru w'abakobwa uhera mu ibarabara uhera mu mashuri berekanye dokumentaire y'ibyo bakora na cyane cyane barerekana umukinnyi yabaye rurangiranwa Marta imipira y'inzahabu igera kuri itandatu ibyo byose rero bikerekana yuko Brazil yari ikwiye yuko muri ubu nayihabwa amahirwe yo gushimirwa ibijyanye kubera iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa kandi tubamenyesha ko ari naryo rya mbere mateka y'umupira w'amaguru igikombe cy'isi yose cy'abakobwa kizo bagitunganijwe n'igihugu cyo ku mugabane wa Amerika y'amajyepfo ariko icya mbere ni ingeri bashyigikira iterambere ry'umupira w'amaguru mu bakobwa n'ibibuga na cyane cyane no kuba bafise uburambe bw'ingeri batunganya amahiganwa mpuzamakungu n'ingeri bakira ingenzi zijya muri icyo gihugu
mu misegunda mikeyi birerekana rero ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni n'abigi muri kuratera imbere kubona ibihugu bikomakomeye nk'ibi biriko birahiganirwa kwakira icyo gikombe mu mwanya muto cyane misegunda mikeyi
ya nibaze yuko umupira w'amaguru mu mwaka uheze twari mu gihugu cya Australia na Nouvelle Zélande haheruka kubera inkino z'igikombe cy'isi yose zaheruka nibaze yuko ibitigiri statistike zo ku mpande zose haba mu kibuga haba mu bakurikiranye izo nkino byerekanye yuko iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore iriko riragaragara mu bihugu na cyane cyane bikomakomeye kiretse yuko muri Afurika ho biboneka yuko tukiri inyuma gatoya naho nyine nibaze yuko hageze yuko bikangura bakagendana n'iterambere ibindi bihugu bigeze ko muri mu bakobwa n'abagore
murakoze yari Steve Murantunga ya Steve Derrick ndizeye akurikiranye hafi zereke nkino na cyane cyane mu pira maguru ari mu gihugu cyo Sweden twako turavuga ku ngingo ya Kylian Mbappe umukinnyi kirangirana mu France agiye kuva mu mugwi Paris Saint-Germain ataratangaza neza ahozo kwerekereza mu gaba bitegereza n'ibindi bakabavuga ko azoja mu mugwi Real Madrid wo muri Espagne twako turavuga no ku ngingo yafashwe no munsi kwa gatanyo guha igikombe cy'isi yose cy'umupira maguru ku gwego kwa Faso na Kenyazi nabigeme muri Brazil shibire rero umutumire shime namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bagashikiza ivyimvuro kabaza n'ibibazo ku bwijwi rya America ndabashimiye mwese ndabatumira kubandanya mudukurikira mu biganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya America mukurindira mwese mugira ibihe byiza.